ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese dutiramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije mu Burundi twumvikanaye ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Abacuruzi bo mu rwego rwayabaye bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u Burundi na Congo batangaza ko amafaranga bishyuzwa yo kwipimisha COVID-19 kugira ngo bajabuke umupaka yabateje igihombo.
Mu Burundi dutanga 15,000 nk'imvukira z'u Burundi. Hanyuma twashika muri Congo bakaca badusaba amadolari 5. Urumva muri bya 50,000 by'umutahe ntacu twaba turiko turakora tukaca tubiyeba twicara.
Uyo ni n'umurundi kazi akora ubucuruzi hagati y'u Burundi na Congo. Ikigali hatanguye imurikagurisha ry'ubucuruzi mpuzamakungu ku nshuro ya 2024. Inama ishyirahamwe mpuzamakungu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuri uyu wa gatanu izokana mu buryo budasanzwe kugira ngo yihweze ikibazo gikomeye cy'intambara ibera muri Ethiopia. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye nimutangwe nimukanya. Reka tuyatangure kuyavugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya Burkina Faso cyatangaje ko cishe abarwanyi ijana mu bikorwa bya gisirikare cyakoreye hamwe n'igihugu cya Niger hagati y'itariki 25 y'ukwezi kw'icumi na rimwe n'itariki 9 y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu bice biri ku rubibe ivyo bihugu bihana. N'inkuru ya mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Iyo nkuru yatangajwe n'igisirikare cico gihugu kimenyesha ko inteko ibihumbi n'ibihumbi z'ivyo bihugu vyombi zarungiswe ku rubibe isangiye inteko z'ivyo bihugu zarahagaritse abantu bagera kuri 20 bikekwa ko arabagwanyi zifata inkoho n'amapikipika 100 zongera zisambura hafi y'amabombe 15. N'inshuro ya kabiri bikogwa nk'ivyo vyiswe Tanli zatanguye mu kwezi kwa gatandatu ivyo bihugu bikoreye hamwe. Abasirikare bane ba Burkina Faso barishwe abandi 9 barakomereka muri ivyo bikogwa vya gisirikare igihe baca kuri bombe yari yatezwe mu ntara ya Komanjari. Intagondwa z'abayisilamu zikorana n'umugwi Al-Qaida hamwe na leta ya Kiislamu zimaze igihe zikora ibitero mu bihugu vya Burkina Faso, Niger n'igihugu bihana urubibe ca Mali. Zisha abasivili ibihumbi n'ibihumbi abandi bagera ku miliyoni 2 barava mu zawo mu kiringo c'imyaka mike irangiye. Zarishe kandi abasirikare batari bake muri ivyo bihugu. Mu kwezi guheze zisha abantu 53 ku kirindiro c'ikijandarme muri Burkina Faso. Kuva ico gihe abandi basirikare batari bake barishwe mu bitero bitandukanye vyabaye.
Urakoze Fidele. Inama ishyirahamwe mpuzamakungu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuri uyu wa gatanu izokorana mu buryo budasanzwe kugira ngo yihweze isuzume ikibazo gikomeye cy'intambara ibera muri Ethiopia. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Iryo tangazo rivuga ko icya gatatu cy'ibihugu 47 bigize umuryango w'abibumbye harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indorerezi bose bashyigikiye ubwo busabe. Gushinga w'imyanzuro iteganijwe kugezwa kuri iyo nama uramagana amabi yakozwe n'impande zose ziri mu ntambara ibera mu ntara ya Tigreya iri mu majyaruguru ya Ethiopia. Mu kwezi gushize umuyobozi mukuru ushinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye Michel Bachelet yavuze ko ibera muri ako gace bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara. Imyanzuro iteganijwe iramutse yemejwe hashyirwaho akanama k'impuguke za ONU mu byerekeye uburenganzira bwa muntu koherezwa muri Ethiopia gukora ubushakashatsi bwimbitse kuri icyo kibazo kakazagaragaza ibyo kagezeho mu gihe cy'umwaka umwe.
Urakoze Jeffrey. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abananya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguriye mu Rwanda. Aba hagarariye imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Rwanda n'amashyirahamwe adahanira inyungu za politiki baba mu Rwanda no hanze baragiye hamwe barashikiriza ivyo bise urwandiko rw'inzira rufite intumbero yo kugeza u Rwanda kuri ejo hazoza heza gushirwa mu bikorwa. Iyo nama yakozwe ku buryo bw'ikoranabuhanga yatunganijwe na Victoire Ingabire arongoye umugambwe d'Alpha Umurinzi afatikanije na Maître Bernard Ntaganda arongoye umugambwe P PS imbera kuri mugenzi wacu Venuste Nshimimana yavuganye na Ntaganda amubaza uko iyo nama yagenze.
Urakoze cyane Venuste, ni nama koko twakoze ku ikoranabuhanga rya Zoom kuko mwabibonye na mashaka ari mu Rwanda ariyo PS imbera kuri na Darufa umurinzi yahuye namwe mu mashaka atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ndetse na sosiyete sivile ziba hanze y'u Rwanda, abanga bakare babandi tubati n'abashaka impinduka mu Rwanda ariko impinduka ibaye mu mahoro.
Ni zihe ngingo zibanze zikubiye muri iyi nyandiko muhamagarira abantu kwitabira?
Iyo ni inyandiko ikomeye cyane, dore ko twanayigejeje ku mukuru w'igihugu ku itariki ya 24/6 uyu mwaka. Inyandiko rero ikubiyemo ibibazo igihugu gifite ariko kandi tugashyiramo n'ibisubizo by'ibyo bibazo u Rwanda rufite. Wenda mu magambo make turashaka gutunga agatoki bimwe muri ibyo bibazo, ikibazo kijyanye n'ubwisanzure, tugatunga agatoki ku kibazo kijyanye na demokrasi, tugatunga agatoki ku kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, tugatunga agatoki ku kibazo kijyanye n'impunzi, dore ko kugeza ubu ngubu nk'uko imibare igerekana u Rwanda ruri mu bihugu bya Afurika bifite impunzi nyinshi inyanyaguye hose ku isi.
Ari mwebwe muhagarariye ayo mashyaka pesi mbera kuri ari n'iryo rya Darufa umurinzi, ntabwo mwemerewe gukorera mu Rwanda n'amashyaka mwatumije nayo ntabwo yemerewe gukorera mu Rwanda, kubera iki mukora ibintu bidakurikije amategeko?
Bwana Venuste, ntabwo ari byo, ntabwo bivamo, ntabwo twemereye gukorera mu Rwanda, si ibyo. Ndatanga nk'urugero, ishyaka pesi imbera kuri ni ishyaka ryemewe mu mwaka w'2007. Urumva rero ni ishyaka ryemewe gukorera mu Rwanda, icyo kintu cyumvikana.
Iryo ryawe ntabwo ryemerewe gukorera mu Rwanda, Mete Ntaganda.
Iyo ni imvugo ya yindi ivugwa n'abantu bo muri FPR. Ishyaka pesi imbera kuri ni ishyaka ryemewe gukorera mu Rwanda. Niba hano navutse n'ibibazo, ibibazo byo muri pesi ntago bikemurwa na FPR. Ibibazo muri pesi bikemurwa n'inkiko. Kugeza ubu ngubu rero izo nkiko ntizigeze zifata icyemezo ikibazo cya pesi. Ni ukuvuga ko ubuyobozi bwa pesi buguma bwa bundi bwemejwe n'inama y'abaminisitiri mu mwaka w'2007.
Usobanura ute ukuntu amashyaka akorera mu Rwanda nk'iryo ryawe rya pesi mbera kuri n'iryo rya Darufa umurinzi mukorana n'andi mashyaka ari hanze Leta y'u Rwanda amwe ikekaho kuba afite ibitekerezo byo gukoresha uburyo bw'iterabwoba?
Nta buryo bw'iterabwoba, kuko iyo ni imvugo ikoreshwa na Leta y'u Rwanda kugira ngo itere ubwoba abantu. Iyo ni imvugo y'iterabwoba, umuntu wese ushaka gutanga igitekerezo gitandukanye n'ishyaka riri ku butegetsi bya FPA bose bavuga ko akora iterabwoba. Ikindi, amategeko y'u Rwanda arasobanura, niba twebwe batwita ko dufite ibikorwa by'iterabwoba amategeko nakurikize, turahari, turi mu Rwanda, turemye rwose, nta kibazo dufite.
None iriya nyandiko ko mwayegereje ku mukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka yigeze abasubiza?
Umukuru w'igihugu ntaradusubiza, ubwo yagize akazi kenshi, ariko twizeye ko rwose azadusubiza. Ikindi kandi, twebwe turi Abanyarwanda tubyemerewe n'itegeko nshinga cyo kwandikira umukuru w'igihugu tumubwira ibibazo bibangamiye u Rwanda.
Maitre Ntaganda, perezida w'ishyaka PS mbera kuri, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze Venuste, ndabashimiye nanjye.
Turagushimiye nawe Venuste Nshimimana.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi ry'Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. mwatugezeho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abacuruzi bo mu rwego rubayabaye bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'Urundi na Congo batangaza ko amafaranga bishuzwa yo kwipimisha COVID-19 kugira ngo bajabuke urubibe yabateje igihombo, basaba ko ayo mafaranga akurwaho. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Veza Dastengabo ari ibuvira.
Ugeze ku mipaka ya Kavimvira na Gatumba ihuza ibihugu by'Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, usangara urujya n'uruza rw'abacuruzi. Ari kubajije bamwe mu bacuruzi bato bato bavuga yuko kubera amafaranga angana n'amadolari 15 bishura ku mpaka wa Burundi n'5 basabwa kwishura ku mpaka wa Congo byatuma imirimo yabo idindira. Musema kweri buhendwa agendana ubumuga, akora umurimo wo kwikorera ibidandazwa akoresheje ikinga. Twamusanze ku mpaka wa Kavimvira.
Ndinga ndiko ndaraba ngenda gutegereza nk'umuntu wabavuye mu Burundi azanya kazigo nkagashira ku ikinga akampa igihumbi, ari kugira ngo ndagashikire iyo kari mu Gatumba nta buryo mfishe. Ndabonye ngende gashitse muri Congo ndagashire ku ikinga ndagashikanira umuntu ajya muri Congo nawe nta kintu nkora. None nzoge tuzobaho gute? Nibatwugurira inzira turonge natwukunduza turashikarira mu Gatumba kwikorera kazigo tukazana turonka bibiri turonka bitatu bizoba bimaze ariko turonka inzira.
Mimi bigira imana acuruza amazi na za pasteke abavanye mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko kubera amafaranga gipimo cya corona basabwa ku mipaka, urubyiruko rwinshi rwahagaritse imirimo y'ubucuruzi bwambukiranya imipaka rwari rusanzwe rukora.
Biratugora gose twabiba dufise umutahe 30, 50, 60, 60, 60. Urumva rero muri ico gihe twatsiye duhagarika gukora kubera COVID. Umva tuje kuri frontiere basaba dusaba amafaranga yo kwipimisha corona. Muri uko kwipimisha corona mu Burundi dutanga 1,500 nk'imvukira z'i Burundi. Hanyuma twashika muri Congo bakaca badusaba amadolari 5. Urumva muri bya 50,000 by'umutahe ntacu twaba turiko turakora twaca tubiye batwica.
Elvis Ngabiwe n'Imana akora na ubucuruzi bwambukiranya imipaka acuruza amazi ya kinju. Hari cyo asaba ibihugu bya Congo n'iby'u Burundi.
Kare wasanga abakongomani binjira byoroshye bakadufatira ibidandazwa n'abarundi tukazana ibidandazwa bito bito umugabo igipimo ubu igitworoheza na gato. Niyo mpamvu dusaba na leta amareta yose yabigize leta yaba leta y'u Burundi na leta ya Congo ko bashobora kwicara hamwe maze bakatworohereza nkatwe bw'abadandazwa bato bato.
Mbere y'uko icyorezo cya corona kibasira isi, bamwe mu bakora urudandazwa ruciriritse rwambukiranya imipaka bavuga yuko bari babayeho mu buzima bwiza ugereranyije n'uko babayeho muri iki gihe.
Corona itaraza yo twari nk'abami twaragenda mu Gatumba tukazana kazi y'ibiyeri tugashira ku ikinga ndayihawe n'umukongomani yiranguriye mu Gatumba umuntu yashikire muri Congo akampa 5,000 umugore agasuma. Inze mfite ishashe umugore akanyakira, ariko ubu ngubu ugira ngo uvugishe n'umugore akavuga ngo wende kure ngo nawe uko buhanagane wana impaka yuguruye corona itari bwaze twari nk'abazungu. Naragenda nkaronka 5,500 by'amarundi nkaza ndabisumye indagara hariya mu Gatumba cyangwa akanyama nanze nkabanza nkakotse umugore akaryoherwa umubanyi nawe akumva umushiri.
Nubwo biruku mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka nibwo leta y'u Burundi yagabanyirije abaturage b'abakongomani amafaranga y'igipimo cya corona. Ayo mafaranga yavuye ku madolari 30 agera ku madolari 15 yishuga uko umukongomani yinjiye mu Burundi. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika uvira mu Ntara kivuye.
Urakoze Vedaste. Tugaruke ku Rwanda tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza Radio Ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 4 1 1 2 +1 6 9 abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ikigali mu Rwanda hatanguye imurikagurisha ry'ubucuruzi mpuza makungu ku nshuro ya 24. Iryo murikagurisha rihuza u Rwanda n'ibindi bihugu byaturutse hirya no hino ku isi. Inkuru ya mugenzi wacu w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruza.
Afungura kumugaragarira muri kagurisha mpuzamahanga ku nshuro ya 24, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Madamu Beata Habyarimana yavuze ko rifite umwihariko nubwo ribaye mu bihe bikomeye isi yose ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Kuri Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda asanga ibikorerwa mu Rwanda birushaho kuzamuka ku gipimo gishimishije.
Navaho kuri iyi myaka ibiri iri muri kagurisha mpuzamahanga byabashe kugira uburyo rikomatanya ibyayisanzwe mu mika mpuzamahanga na Made in Rwanda. Uri twagiraga zombi ariko muri bihe bya COVID nubwa kabiri tuzikusanyije hamwe kandi tukona bitanze umusaruro. Byatanzwe kuko kugeza ubu ngubu mu bantu bamurika hariya dufite abagera kuri 40% bafite products cyangwa se ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda. Bijyanye rero n'urugendo tumaje gukora muri izo nshuro 24, ubona ko hari aho twari turi hari naho duhagaze uyu munsi. Hashimishije.
Kuri Bwana Robert bapfa kurera ukuriye urugaga rw'abikorera mu Rwanda agasangira imurikagurisha mpuzamahanga ribera mu Rwanda ku nshuro ya 24 ari umwanya mwiza kubarihuriramo baba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga.
Abanyarwanda baraza bagahura n'abanyamahanga bazanye ibintu byabo kubireba bakubaka imifatanyirize bakabigiraho kandi tugira icyo twita B2B aho bahura bakaganira buretse kureba ibicuruzwa gusa ariko baranaganira bakareba uburyo bakorana. Ari uwo mu Rwanda ushaka kubona uwo mu mahanga ibyo yazanye arabibona. Hari n'uwo mu mahanga ushaka kubona ibyo mu Rwanda bakora nawe arabibona. Hano niwo munsi mwiza, nicyo gihe cyiza cyo kwiga ikintu bakora n'abandi.
Icyakora kuri bamwe mu bitabiriri muri kagurisha ntibabura kugaragaza igisa n'impungenge bitandukanye n'ibindi bihukinjira bihita biboneka ko nta rujya n'uruza ruhagije rw'abagana icyanya kiberamo muri kagurisha. Bamwe bagakeka ko bishingira ku ngamba ziriho zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Kwinjira muri iri muri kagurisha birasaba cyane kuba ugaragaza ko wakingiwe icyorezo cya COVID-19 kandi amatike aragurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga mu mugambi wo gukaza ingamba zo kwirinda icyorezo. Bwana Alex Cyubahiro ari mu bafite ibyo bamurika bikorerwa mu Rwanda.
Itandukanire rihari nuko nta bantu benshi nyine barimo bayitabira nk'ibisanzwe kuko ubundi abantu babagari benshi cyane. Ni byiza cyane ibintu birimo aje abantu benshi kumurika ibintu byinshi bitandukanye. Ikibazo gusa ni uko nyine ni icyo kibazo cy'icyorezo cya COVID nyirango abantu bafite ubwoba ntabwo turiheba twizeye ko mu minsi iri imbere ibintu bizagenda neza.
Kubashobora kuba bafite impungenge ko bazahombera muri iri murikagurisha cyane abatabimenyereye, umunyemari w'umunyarwanda ubimazemo igihe bwana Sina Gerard akabasaba kudacika intege.
Nk'umushoramari twasa mu buzima ni ugucika intege. Icyo nababwira ni uko bagomba kwihangana ariko nibura bakamurika na bakeya bazakira bagahabwa serivisi nziza. Serivisi nziza bahawe kandi bakabona n'ibyiza twamuritse barongera nabo nyuma y'imurikagurisha bakarigeza ku bandi. Kuko nkunda kwitabira amamurikagurisha yabaye mu gihugu ndetse no hanze ku isi hose, nzi neza ko ahangaha mu kumurika sima inyungu tuzibonera uwo mwanya, ahubwo iyo umuritse ibintu kandi ukaba wifitiye icyizere ko ari byiza nyuma yaho nibwo ukomeza kugenda ubona ya nyungu ushaka.
Kuri iyi nshuro muri iri murikagurisha haragaragaramo ibihugu byitabiriye bwa mbere. Muri ibyo bigera kuri 16 birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Mozambique. Aho bamurikira ibyabo haragaragara ibikorwa by'ubugeni n'ubukorikori n'ibindi. Aha ni ku gice cya Mozambique. Jirubaire suhagarariye abikorera muri Mozambique yatubwiye ko hari byinshi biteze muri iri murikagurisha bitabiriye ku nshuro ya mbere.
Expectations very high. Because again, as I told, it's a first time
twiteze muri byinshi kubera ko nkuko byavuzwe ni ubwa mbere twitabirira iki gikorwa kubera ko tuzi ko iri murikagurisha rizakomeza kugeza ku mpera z'ukwezi hafi by'umweru bibiri muri icyo gihe tuzagerageza gukoresha amahirwe yose dufite mu gusangira amakuru mu guteza imbere ibyo dufite tunateza imbere icyerekezo cya Mozambique kubashoramari b'abanyarwanda n'ibindi n'ibindi. Kuri ubu haragaragara ibihugu bisaga 60 byaje muri iri murikagurisha ku nshuro ya 2024 birimo ibihugu 16 bishya. Iri murikagurisha mpuzamahanga ryatangiye ku itariki ya 9 z'ukwezi biteganijwe ko rizasoza ku itariki ya 30 z'ukwezi. Ahagira ubusajwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Eric de Kwitire mu Burundi. Abanduye umugira wa corona barabandanya kwiyongera ivyo byatangajwe n'umushikiranganji yajejwe amagara y'abantu Dr Zeyimana Sylvie mu kiganiro cya mbere yagiranye n'amensha makuru kuri uyu wa mbere. Inkuru twateguriwe na Eloge Wirikaneza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika I Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Umushikiranganji mushasha w'amagara y'abantu kuva mu ntango z'umuhingamo wo kuri uyu wa mbere yakoze ingendo hagati na hagati ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu buraruko bwawo kugeza ku mugoroba. Yagendeye ibituro by'amabisi yunguruza abantu n'ibintu ahari amasoko hamwe n'ibibanza byo kudandarizamwo biri ruhande y'amabarabara cyane cyane hafi yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Muganga Sivinze Imana yavuze ko yasanze abantu basaha n'abibagiye amabwirizwa yo kugwanya ikiza cya coronavirus.
Ho kuri bijya bituro by'amabisi twabonye yuko abantu binjira mu mabisi atatiga dutambara dufuka amazuru n'umunwa bambaye kuri bijya bibanza by'idandarizo twabonye yuko ariho indobo zirimo amazi acafuye ubona yuko yo badakoreshwa hari aho twabonye bafise ni namazi mugaba tasabuni bihari twabonye yuko rero hariho kudebukirwa kubijanye no kwikingira kugera wa coronavirus.
Mufatso Nzeyimana twari bushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi yasiguye ko yahimirije abanyabujumbura kugira bareke kwijajara. Yanemeje kubitigirira iby'abandura COVID-19 muri iyi minsi byasubiye kuduga. Ariko hageze kwishura umenyesha makuru yamubajije ibyo bitigiri kanuni ntiyarashe ku ntego.
Bitigiri by'abanduye uwo mugera muri ino minsi biriko biraduga mu gihe twari tumaze amezi ibyo bitigiri by'abo dusanga bafite uwo mugera wa coronavirus ari bito mugabo se ku rugero runiniya cyane. Nicyo gituma twabonye yuko twoca tuza hakiri kare kugira ngo twibutse abantu kugira ngo ntibibandanye biduga cyane.
Sive habana bakize umuvugizi w'urwego ruvugira abarwayi mu Burundi Semebu avuga ko ashima ko COVID-19 yikiragwanywa ahamagarira abantu kwirinda cyane ku giti cyabo.
Tubona akigoro ntangere dushima muri Semabu kukuravye ico kiza uno munsi niko kiragwanywa ibintu byitayeho abagwayi batirabiyongera turavye ku munsi ku munsi rero kubafashwe twumvujaje bwa mugari abantu uvuga ko ariko barafata neza atashotse ko barakora kugira ibintu bigende neza. Icyo Rwanda babwire cyoco nuko burya ingwara ya virus y'umugera kuvyirwa byagebiragirwa ni ingwara idakira ni ingwara igenda ikagaruka. Kimeguze ico mbona nuko abarundi n'abamukibugu cacu twobandana dukurikiza ziyangingo twabwiwe na leta bicishije mushanjwa mukara y'abantu.
Nabajeje mu magara y'abantu basaba abarundi n'abamugihugu kuguma bikingira ntangingo nshasha bashizeho nk'uko ibindi bihugu byo mu karere byabikoze cyane cyane ku ngenzi zinjira mu gihugu kuva aho abonekeye ubwandu bushasha bwa COVID-19 muri Afrika y'Epfo mu minsi iheze. Gusa ubugenduzi bukuru bw'igipolisi bwasavye abatwara igipolisi mu duce tutandukanye kubahiriza ingingo zari zafashwe z'ukubuza ibiteramo vya karaoke n'amazu y'ubutambiro. Inshuro zitari nke Burundi bwaragijwe gutanga ibitigiri bitari byo by'abandura n'abahitanwa n'umugera wa COVID-19. Ibyashangashije Perezida Evariste Ndayishimiye yagishije ku butegetsi mu kwa gatandatu 2022 yatanguje umugambi ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus mu gihe we yasubiriye yapfuye agiturumbuka yavuga ko ikirere cy'u Burundi cyahumana ubu yata corona izogiturukira. Eloge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tubibutse nshuti wese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika. Ibiganiro byacu birabandanya muri Tanzania. Impunzi z'abarundi ziri mu kampi ya Nduta ziridoga kuba ziba mu mazu adasakaye neza. Bamwe muri zo mpunzi bavuga ko bamaze imyaka itandatu bavirwa, basaba kandi ko kubahikirwa ayandi mazu kuko imiryango yabo iguma iyongera. Mugenzi wacu ijwi ya Amerika muri Tanzania James Jovin yavuganye na bamwe muri zo mpunzi.
Kumyaka tubaye ngaho imyaka itandatu tuba mu mazu y'amahema, barazi kuva tugishika ngaha hasa n'abantu bakeri babahihema cyo kuva nkishika ngaha ihema ndakuye hasa n'ibyo nasize ruguru kandi kweza muri aya masaha ihema lirava sivyo hageze mu ijoro imvura iguye n'ugutaratara niho boraba ngaha hari ibintu twasize ko kugira ngo ahantu hari ntoboro azaharagira gute kubishambara nk'ibi by'amahema hema by'abagunira kugira ngo umuntu arabe yuko yokwikinga imvura
ubwo buhema twakuye ku matwareti nitwe nibwo twisasira nabwo nyene abugira nkabwanikira umva rero izo zose n'ingorane
kuko duhahura n'ibivumbu tugasanga kirayitatamuye ihema ikaguruka igashita bagurika rero icyo usanga umaze kuyisubiza ku nyunkunzu kandi uco usanga irikirava igumirikirava twatuhagaze ntamusha gusinzira ikigira kabiri nuko twamaze abana baje bari batwino nibakuze ubu bari bakeneye ko twokuhagurirwa inzu twaronka inzu nk'umwana sha abafite nk'imyaka 18 17 abakuze guhera none mu 16 kuduga umwana bakuze kubana mu nzu babaye baba kuze ibyo usanga ari ngorane cyo gituma usanga nabana badukanye ibintu by'ingeso aho usanga babiva nko kubavyeyi kubera babanye inzu zibana ugasanga umwana agiye ariga nk'ingeso mbi ico ndibaza kubiboneka iyo kidufasha mu kugira ngo abana baronke ukuntu twagukirwa abana baronke ukuntu baba mu nzu yagutse muri make kugira ngo abana baze baramenya umuvyeyi muri make ataba intu ashobora kumenya by'amabanga yo mu nzu yose yabavyeyi
ubwo n'ibyo byose nawabireba rero bigeze kuri umuntu w'umugabo mu rugo nose tigeze nyagi gutigeze gira gute ibazo bikubana ingutu hagaze mu bana agatiro wakenye ibyo nibibazo byo babiremereye ubwo wa mubona wo wihunga hahande hakanye uza wiruka no kwipfuka natwo twose twatarige aka nibirange bitwakwenya rugusukweri umva ashaka maramaze waharura umuke kujyamye ko waragiye kera n'ubushitingi mwe nubwo oya no kuvanya rugusa ni myaka ingahe kubatunya rugusukweri duhebwe miteka twategenya rugusa
namara twego tuhabaye ngaho imyaka 6 dusumbijwe n'abantu azi badusanga bahamabati natwe itwubakiwe ari ibakiye hari habubakiwe bahabwa amabati natwe mutwahawe namahema namabati bitwahawe niyo twavuze ati badusanurire ibiti mu munzu byaraboze no kuvuga yuko twe badufashe nabi nk'ikometi tutari impunzi kandi baratubaguje mu bandi bana nk'ukometi twege ntituri impunzi nk'abo bantu no kuvuga yuko natwe bari kudushikiriza nk'iko abandi bagize gute babahaye bari kutubwira ati rire mwiyubakire mugandi batugire gute tubazane kare twarabishobora ariho nabubaca mugandi mabuza amahabe amabati mugana baziye mu murabona yuko barosa amabati baronka n'amahema mashasha baratubwiye ngo nta mahema yariho yo gusanura ngo nta biti bihari byo gusanura kandi byirirwa birasombwa natwe twamuhize inzu
rero kweri ndibaza ko yimwene dufashe kugira ngo irabe ukuntu idusanasanira nk'amazu idufashe mu bintu by'ifungurwa kugira ngo twongerwe indya twongerwe kandi ugusakarirwa namba babona ko bodusha no kuduhunda bakaduha amabati kuko ibati ntihuse kugira ne gutabuka bakadufasha muri ubwo buryo
n'ukuri ikintu twobasaba nk'uko badukurikirana natwe nk'impunzi nyimba libati cyangwa ihema bakagira gute bakaza kudusakarira kugira ngo natwe turare heza n'agafuma ntigatarare ibyo bibazo jyewe ndobafise ko nkajyewe ndafise ibibazo bikomeye ngaha imvura iguye siha abana baryama mbere bya doromoka bigira gute bishikira aho abana baryama twamuha kubadira ihema dushira ruguru dushama dushiraho akandi kantu kakareparepa niwo wahagarara ngaho wokabona kugira ngo abana baronke ukuntu baryama ahantu hose hatakara n'ibisasa byose byatarara none nk'uko birinze bidushikira nke mu ijoro wokura abana aho uryama ukajya kubaryama ikaho uryama hamara abana bakuze cyane bagize gute umva byoshoboka n'ukuri baraturenganyije mu mpunzi nk'abandi natwe ntibaduha amabati nk'uko bagize gute bahaye abandi cyane baduha amahema akomeye nk'uko bahaye abandi.
Turamushimiye mugezi wacu Jovina yakurikiranye izo nkuru z'abarundi b'impunzi muri iyo kampi. Nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na Dieudonné Cubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Edith Rwema niwe yarabihagarariye. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi y'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.